nko mu bindi bihugu bitari bike byo ku isi mu Burundi kuri uyu wa mbere kwa gatanu hibukwa munsi w'abakozi n'akazi ryari konji ibirori byabereye muri buri komine mu ntara zose kwa 18 nyamukuru byakorewe mu ntara ya Bururi mu manuko bw'igihugu umukuru w'igihugu niwe yari umushitsi w'iteka muri make yibukije ko abarundi bose batarwanije ubunebwe na bakaboko basahura bike biba byabonetse ataterambere rishoboka mu gihugu imbere y'uko umunsi ushika president ndayishimiye hari umurwi w'abakozi ba leta yari yabwiye gakuru keza n'abasirikare n'abapolisi mu mpera z'indwi ariko yugurura umwaka w'ishure w'intwazangabo mu gipolisi mu rwi indwi yatangaje ko yongeye umushahara abasirikare n'abapolisi aha yari mu mitakataka mu ntara ya Bubanza mu burengero hari ikigo cy'intwazangabo mu gipolisi
mutangure utugambi twiterambere mu miryango wanyu mu minsi heze ndabibabwiye mwavuga ngo ntibikunda ko dufata credit kandi nabonye inyamiramabi yahembwa ibihumbi bitanu ndamubaza nti wewe byagenze gute ati nafashe credit kugira ngo bake akazi umuhira
igihugu nacyo mukorera cyabibutse iminsi yose irose inyungu vyaziyo nyungu nicyo twabwira mucungere umutekano cyane abene gihugu batunge bace bashora hanyuma haboneka amakori amakori aduze ikigega ikigega nacyo kiramire abarundi bose n'abakozi b'igihugu badahanze
nta rugero president ndayishimiye yavuze umushahara wadubugijwe ko ariko bamaze guca ku makonti baba abasirikare na polisi bato bato ibisongerezi n'intwazangabo babwijwe ujya amerika ko atanu umwe umushahara utiyongereye inshuro imwe mbere hari n'abasanze bongewe inshuro irenga imwe gusa ijwi rya amerika nta bimenyetso by'ukuri yabonye kugira ngo twemeze urugero iyo mishahara yongejwe ko abaganiriye n'ijwi rya amerika ariko batashimye ko umwidondoro wabo umenyekana kubera batemerewe kuvugira mu itangazamakuru akamwemwe karabasya ariko ku rundi ruhande abandi bakozi bo mu bisata bitandukanye bashegeshwe n'ubuzima buzinze umunsi basanzemwo
inzara nyene ibiciro byaduze urumva twebwe hoyemwe ni ngorane no kuri ego leta rusaba yuko n'abandi bakozi yo bongera
ngo ndawuhimbaza usare ko ndiko ndawuhimbariza mu bukene tumerewe nabi ibiciro byabaye ndase kwego twosaba umukuru w'igihugu nyakubaho se w'abarundi kugira akorora ibiciro vrema ku bintu by'ibifungurwa kuba turabangamiwe abantu bose bakoze ba leta boshikirwa
bonfisi niyongere umenyesha makuru w'umurundi akorera cyane ku bibazo by'inzego z'umutekano bavuga ko kuva Burundi bwitwa izina ata mukuru w'igihugu yari bwongere abasirikare n'abapolisi canke abajandarume kuri urwo rugero
abandi bategetsi bagiye batwara Burundi kuva igisirikare n'ico gipolisi canke ijandarume gishingwa hatari bwigere haba abategetsi babongera amafaranga ku rwego babongeye uko muri kino gihe dufatiye kugitegira cy'amafaranga n'ubushobozi bw'ibyo ashobora kugura n'amafaranga yabahaye mu gihe bari bakenye cyane mu gihe barangwa n'imyidogo aheje kwiha ijambo imbere y'abapolisi imbere y'abasirikare byerekana ko ashatse ko bamukunda kurusha uko bahora bamukunda n'umukenyura koze kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe ashaka kugomba gukorera ku mibabaro cyangwa ku myidogo y'abasirikare ngo ashike ku nyungu yifuza hama kandi n'umukenyuro haba muri politiki no mu mutekano wiwe bwite nk'umukuru w'igihugu
kubwiba biratahuritse hagereranijwe n'akazi bakora
n'abantu bakora akazi katoroshe n'abantu bakora akazi amasaha 28 kuri 28 n'abantu badafise umwanya w'akaruhuko benshi bita mu ndimi z'amahanga weekend bakora imirimo igihe cyose kuko bararira igihugu ijoro bakacirirwa ijoro bakora mu gihe kitoroshe bakorera ahantu hatoroshe ibiro vyabo ushobora kubisanga biri mu kibira ushobora kubisanga biri mu kabande ushobora kubisanga biri mu isoko
kuri uyu wa mungu president ndayishimiye yari yashikirije ijambo abarundi yemeje ko igihugu aramutwa gikenye asaba umwe wese kwikubita gashi kugira gitere imbere
igihugu gikura mu by'ubutunzi iyo abene gihugu bose bavuye hasi bagakora bakaronka umwimbu ibyo si ibyo turinda kwigishwa kuko turabona ko uburundi bukiri inyuma mu iterambere kubera imyaka myinshi twamaze tujyana gukora
iyo mvuga itandukanye cyane niyo umukuru w'igihugu yamaranye iminsi aho yaca mu ntara zitandukanye nk'igihe yari mu cankuzo mu buseruko
murumva ngo ubukene buratwishe ngo turapfuye n'inzago kuko ngo nta munyamushiyagwa aronka amadolari ngo 425 ku mwaka ngo yapfuye rero ariko murumva icyo kicyo cyo kavuze ngo w'icyenda juru ngo urabona ngo umwaka uhera ngo atayose amadolari ngo 425 ngo arapfuye n'inzara ngo arapfuye yicara i Bujumbura w'icyenda juru ayo madolari akoresha iki abantu kubera babaye ibigugu kubera iya shetani iyo dayimoni baca bashaka ubugugu bwabo babwadukize abandi benegihugu umuntu azoza kubwira ko umukene kaduze yuko wewe ugutunze urazongera uti toka shetani.
Umunsi mpuzamakungu w'abakozi ushize mu Burundi mu gihe hari abakozi bagera ku 432 ba leta batabukuye mu cibo. Imishahara yabo ubushikanganje bw'abakozi bwavuze ko bwihenze busanga bwa ipopulanirije kuri konti imwe. Na ico gihugu kivurwamwo ubukene buvuza uruha uyu munsi abakozi baba ba leta nabikorera utwabo bari bagororotse mu mishanana n'imyambaro myiza hari bururiye ha president Evariste Ndayishimiye n'abandi bategetsi bari baroye co kimwe no mu yandi makomine y'igihugu nkuko amasanamu ijwi rya Amerika ryabonye bigaragaza. Eroje buri ka neza ijwi rya Amerika.